bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe neza nshuti muri kumwe natwe mu biganiro vya rino genekerezo rya 49 ukwezi kwa munani muri 2017 muri tariki ya 18 y'ijuru rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vy'uno mwanya
twarahungikare cyo tugicyumbiye cyo kurondera ingene twiyungunganya kuko iyo abantu bahunze ntacyo bafise kenewe nuko baje hamwe kugira ngo barondere uburyo bukebo babase bafise bugushire hamwe bashore kwiteza imbere.
Numushinga ntahe Audace bizabishaka aramutswa ishirahamwe imuhira ishamwe ruheruka gushingwa n'abarundi bagera ku n'impunzi z'abarundi bizahungiye mu gihugu cy'u Rwanda bagera ku 130 ico ririgamije n'ico rimaze kubamarira ni handi hato mugume ku maradio yanyu. Iko munhunge mbanze ndabwire muri make kumuhari ukomeye muyigwanya leta muri Sudani y'umanuko uvuga ko umenyesha makuru w'umunyamerika iruka kwicwa mu ico gihugu hishwe arashwe atari kumwe nabo mu rugamba barimwo bwo kugwanya ingabo za leta. Christophe Allen yarashwe mu mutwe ku munsi wa gatandatu n'abasirikare ba leta mu karere ka Kaya kari hafi y'urubibe ruha ico gihugu ca Sudani y'umanuko gihana n'Uganda mu gihe yari kumwe nabo ariko afata amasanamu y'iyo ntambara nk'uko abagwanya leta bisigura. Ku ruhande rwa leta Michael Makeu ayivugira siko abibona amenyesha nyabuna ko umenyesha makuru umunyamerika yari kumwe n'abariko batera ikirindiro cha leta z'umwe za Amerika iremeza urupfu rw'umunyagihugu wayo. Allen yari umenyesha makuru yigenga yamuka mu gisagara cha Philadelphia muri leta ya Pennsylvania akaba ariko akurikirana intambara hagati y'abanyagihugu mu ico gihugu cha Sudani y'ubumanuko kuva mu mwaka wa 2012 tukababwira ko hamaze gutangura iyo ntambara amenyesha makuru bagira kuri 10 aribo bamaze gupfa bari ku Kivu. Senare ntayinyuzwa muri Kenya kuri no wa mbere yarahaye uburenganzira batavuga rumwe n'ubutegetsi bwaho bwo kuraba inyandiko zose zerekeye amatora hamwe n'ivyuma vya ordinateri vy'umurwi ujejwe amatora kugira ngo bashire amazinda kuvyagirije bavuga ko amatora y'umukuru w'igihugu yibwe. Ivyo ni nyuma y'ibiganiro vyatangujwe mu mpera z'inondwi iheze aho iyo sentare yatanguye kumviriza ibirego vyatavuga rumwe na leta bakana ivyavuye mu matora. Ibiharuro ntabanduka vyahaye Perezida Uhuru Kenyatta intsinzi kuri Raila Odinga mu kumurusha amajwi yababa umuriyoni n'ibice bine. Abandi bumvirijwe n'iyo sentare kuri no wa mbere nyene n'abashingwamanza babundanira Odinga ababuranira Kenyatta hamwe n'umurwi ujeje gutunganya amatora bamwe bose bashikiriza aho hagaze. Sentare ntahinyuzwa ya Kenya ifise gushika ku munsi wa gatanu w'inondwi kugira ngo ishikirize ingingo ya nyuma ntabanduka kuri ayo matora. Ku mugabane wa Amerika, Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump yashikirije ko azokoresha ububasha bwa n'amategeko kugira ngo ahe abanyagihugu bo mu ntara ya Texas na Louisiana ariko araterwa n'imyizurira uburyo bwo gusanura ibiriko birononekara. Ivyo yabitangaje mu kiganiro yahaye amenyesha makuru ku biro vyiwe kuri no wa mbere. Bitegekanije ko Trump agendere umanuko bushira ubuseruko bwa Texas kuri no wa kabiri kandi avuga ko azonasubirayo ku munsi wa gatandatu ahazogendera na Louisiana kuraba ko abategetsi bafise ivyantenegwa vyose kugira ngo bakize abanyagihugu babo bugarijwe n'imyuzurira. Trump yatangaje ko abakozi ba leta 8,000 bari ku kivi muri Texas gutabara gushika ubu abantu batandatu baramaze gupfa mu gisagara ca Houston no mu micungararo yaho. Radio ya Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Murashobora kandi kumviganiro vyacu muciye ku rugaga rwa internet kuri radio yacu wezi 3 radio yacu voa@burungu.com na ku rugaga rwa Facebook address yacu ni voa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba mikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahikazi kiganiro cacu no musi tugihere mu gihugu cy'u Rwanda neza na neza I Kigali tubabwira iby'abarundi bagira ku 130 baherutse gushinga ishira hamwe gitwa Imuhira kugira ngo barabe ingene bo kwisananura abaronkejwe akazi n'iryo shira hamwe ntibajye umunwa bemeza ko umushara baronka kuri kwezi ubatuma bagira ubuzima butandukanye n'izindi mpunzi nkuko mu byumva mu nkuru y'umunyamakuru wacu Desire Hatungimana atangura tubwira iby'iryo shira hamwe
Koperative Multifonctionnaire Imuhira iriremera mu karere ka Gasabo imbere ya Stade Amahoro nishira hamwe ryo kudandaza ryashinzwe n'abarundi b'impunzi baba mu Rwanda bagiye hamwe bashikije na 30 intumbero yabo nuko boronka ico bakora bakiteza imbere Odasi biza bishaka rongo iryo shira hamwe amenyesha ko kuja hamwe ariyo ntango y'iterambere n'abarundi barayamaze ngo ubugirigiri bugira babiri
twarahungiye Kigali dusho tugiye cyuko urondera ingene twiyungunganya kuko abantu bahunze ntacho bafise kenewe nuko baje hamwe kugira ngo barondere uburyo bukebo abasi bafise babushire hamwe bashore kwiteza imbere ni koperative rero mu kuyitegura twarabanje turagambire ko hariho amategeko abirekura hamari dusanga hari amategeko meza turikurira nk'impunzi canke nk'abarundi canke umuntu wese yabishobora ko ashobora gutegura koperative ikemegwa
kuva batangwe gukora mu kwezi kwa gatatu kuno mwaka biza bishaka amenyesha ko amaze kubona icyo shira hamwe rimariye baba abaharonsa akazi canke abahateramira
hariho abantu bakora muri koperative abo rero novuga nka 90% ari impunzi urumva aho baronsa akazi bakora ubunya barahembwa bagafungura n'abandi bene wabo batararonka akazi ishurumva ni ikintu gikomeye cyane ikindi naco nuko abanywanyi ba koperative bafise aho bahurira uretse n'abanywanyi gusa ba koperative n'abandi bifuza kwivuna kanyota gufungura aho barahaza hanyuma rero urumva ricari bihuriro ryiza kuko ubuye ikintu kigoye muri byose ni kuba umuntu ari wenyine
umwe mu baronsa akazi arashima uno munsi ntambwe ageze ko yahunze arangije amashuri yisumbuye ariko akamenyesha ko naho adakora ibyo yize akazi afise uno munsi kamubeshejeho
nashitseho ubuzima rwanda rurangora kubera ko nubona yari yanyakiriye ngo mpaye akazi hari Inyamata yankoresheje amezi 5 nkora mu kiraro cy'inkoko ntiyanampemba gushika nino saha ariko maze hari umunsi kariko turagenda kwiyandikisha ngo baduhe ya carte d'identité duhura n'umutamarambira yuko hano bariko baritegura kugira ngo batanguze ibikorwa bya koperative ndaza ndiyandikisha noneho barampa n'ikibazo ngira imana ndaronka akazi mu hano rero aho ngeze hano ndumva ko merewe neza kurusha bwa mbere
nsanze uri mu gikoni niho uri kurakorera umbwiye ko wize amashuri yisumbuye warayarangije biroroshe kwakira akazi nkako nya warahije amashuri
ukuntu nagiye niga ndetse nkiri n'umunyeshuri tekesi nariri ya Minerval n'ikiyede na national gikora se nigeze ngaha akazi jewe no mu mwonga ndagenda nkatera n'umuceri sintinya akazi jewe uko mbere uko biri kose akoshobye kose ndagakora
sabarundi gusa bakora muri iryo shira hamwe ryashinzwe n'abarundi kuko hari n'abanyarwanda baharonse akazi uno mwigeme amenyesha ko akazi yaronse kamufasha kwishyurira amashuri
njyewe ikintu byamfashije cyane nungutse inshuti cyo nicyo cya mbere cya kabiri inshuti nyine tudahuje igihugu cya kabiri kandi byamfashije okay tugende mu buzima busanzwe ngende mu munyeshuri narangije high school demi kenze nyine mba nicayeho umwaka umwe kugira ngo mbanze ndonke akazi nini nkabona nge nzakomeze kwishurira nyine ikintu byamfashije cyo nk'umunyeshuri wiga nigaga byamfashije gukomeza nkakora nimugoroba then ni mu gitondo nkiga bisanzwe nyine nkishura bisanzwe nkoresheje amafaranga memwe ikindi karare n'abarundi byaranshimishije cyane kuko collaboration zariyongereye bitewe n'uko nari menyereye abanyimico y'abanyarwanda nyine nagiye menya byinshi
abantu bahurira kuri resto bar yashinzwe n'iryo shira hamwe babona ko aba bategura icyo kibanza babafashije cyane kubaronsa ihuriro aho basanga barundi bateramiye baganira ibirabo igihugu cyabo
kuva imuhira cooperative yoguruye restaurant bar imuhira aratugiriye akamaro abarundi b'impunzi ari Kigali turahatemberera yufise umuntu ushako icyo muvugana uramuhamagara mugahuriraho noneho iyo hateramiye uhabona abandi barundi twakunda kubona ni Burundi tugasangira bikana kwibagiza ubuzima ubayemwo kuko ari gusa ariko aravuga no turimba tw'ikirundi reka ni muhira koko
uwarongoye iryo shirahamwe amenyesha ko bafise imigambi ya vuba yo kugurura ishirahamwe ryo kuziganya no kuguranana kuko amategeko y'u Rwanda abibarekurira kugira babishikeko amenyesha ko bagiye kwakira abanywanyi bashasha bizotuma umutahe wo gushika kuri uwo mugambi ukwira. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire Hatungimana. Mu kiganiro rero cuno munsi c'abanyedini nk'uko muyimenyereye n'imisi yose nkano mango tuzakugaruka kuco twari twabashikirije ku munsi wa gabiri wahera kuko mwabidusavye kikaba kijanye n'itegeko ry'umukuru w'igihugu c'u Burundi aherutse kwibutsa ko abagabo bafise umugore arenga umwe babwirizwa guhitamwo umwe bubakana imbere y'amategeko. Mu kiganiro mgenzi wacu Diane Ndonse yagiranye n'umwe mu ndongozi z'idini rya Islam mu Burundi Sheikh Haruna Nkunduwiga ari kumwe n'uvugisha mu Geitaho ineza y'abana Sujepai David Ninganza hamwe n'umushingamateka Angel Triza bagarutse cyane ku kingirwa k'umukenyezi akuwe ku mugabo bahorana. Haruna Nkunduwiga atangura asaba ivyigwa bicukumbuye imbere yo kuhagira ingingo yose ifatwa.
Nagira ndababwiye hakenewe ivyigwa bikomeye kugira ngo bamenye ababyara gose nabo bari kubagabo canke hore n'ababyara batari kubagabo megabo nabo iteyeweza kubafata avyo bati bari kwaronuka ku murinzure urugero ni hariho ibibazo mu bijanye no kwemera kwacu nko nabivuze bavuze ngo mu Burundi umukenyezi dufashe ibiharu bihari ngo afise abana batandatu mengo ni kuba biharuwe mfate ko jewe nibarutse wewe nyakuba mushinga amateka ubarutse kuko Imana niyo iguha abahungu canke kaguha abakomeje kakuvangira ikaguha bigeme batandatu isabye kwigwa abana batandatu abigima batandatu akarongorwa umwe abandi batanu bataronsa abagabo baba abandi mbega ko bafise uburenganzira ko no byita kugira ngo bashobore kwinezereza ku mubiri wabo bakakuza nimwe yose abana batatu batatu cyangwa batandatu badafise se mbega umutina w'ucubuwe kuko urumva twa dufata gusa abantu bubatse turiko turibagira bajya nabo baza kubyara batubatse atateko nimwe riza kubafata kandi ari byo remu gihe maze kumenya muri nuko aba bakenyeze uvuga ngo bavanye ku bagabo babo bazocubaza guca muri izo nzira barondera ingendo baza kubeshaho abajya abana bato bato bafise kuko naho umugabo avuga ngo aramuhabiza kumurera harahamu bidakwiye turabiteko turisizeho ico rikiza ingore twa twa dufite cyo gutora umuti ico rikiza nico byica kugira ngo ntibivuze gusanga gica ibintu byinshi gusa byo gukiza turabi wundi muti tusha gufata ku ruhande
haruna mwe ndumva muvuga cyane kubana ariko mu idini ryanyu murongora abagore barenga umwe kuko leta iragomba kubanza gukemura ikibazo c'abagore barenga umwe hama ikibazo c'abana naco ngira ngo ikazocinga ico gitigiringira ngo mu nyuma nubwo itaragitomora neza kuri ico kibazo kijanye n'umugore arenga umwe mwebwe nawe ntimwiteguriye namwe kugira shiramugira kuko mushinga amateka yavuze ati
aho nyone wo cambaza nkuyo mushinga amateka kuko bose no bwo serukira leta mugabo mu mategeko batora birimo mbega none leta y'u Burundi uyu munsi inyima y'imyaka amajana angahe Burundi buriho uyu munsi ihisemo ko yoza guhonyanga imategeko y'ukwemera kwacu naho nyene naho nshaka ndabaze kuko nimba iyo tegeko rihari umunsi bagasanga atari uco kibazo dufise mu Burundi yo civuga ngo rika tubabuze kuko hariho byinshi
basigaza akajyango rero ku bujyanye n'amadini
na cyane cyane bahanze aho ibyo byigwa byerekana izo ngorane ziri mu gihugu ico zivako ntidufata iteka gusa kuko bari umuntu umugwi w'abantu urisabye ngo tuce tubishyira mu ngiro tutabanje kuraho kandi ntituragusa abari kwavuga ngo bakinyuze
ariko namwe
abana nabo nyine ntituzobarabe ejo tubarabe uyu munsi abana twe turashaka mibarabara bagiye kurirwa na nyina gusa cyangwa bagiye kurirwa na se gusa
murakoze n'ukuri niko ndumva ko muri ko muravuga inshoze son contre muvuga ateka tukingire abana kandi mugaca muvuga ati muratoya abagore beje ntibikunda none nkiyo bishitse urambabara nkiyo bishitse nk'umugore umwe akitaba Imana none abandi baregwa nani baregwa na mukase
iyo ningingo y'Imana
oya siba nico mugabo je wico nshimikiye
mugabo baregwa neza naho nyine
je wico nshimikiye ko nokuri tuvuga nokuri ngaha iri tegeko ndasubiramwo yaje gushiramwo
urutonde
byaje gushiramo kubibutsa aritegese nke rekana yivuga mu gifaransa nke ariho muca munzigure le gouvernement prend toutes les mesures nécessaires de sensibilisation pour modifier les schémas et modèles de comportement socio-culturel de l'homme et de la femme en vue de parvenir à l'élimination des pratiques coutumières ou de tout autre type qui sont fondées
sur l'idée de l'infériorité ou de la supériorité de l'un ou de l'autre sexe ou d'un rôle stéréotypé de l'homme ou de la femme. Birumvikana n'ukuri.
Ego.
Abatari ko batahura ico gifaransa
cyubutse.
Birumvikana n'ukuri. David,
ego, ego, neza neza cyane. Je itegeko ndaryumva itegeko ndarishigikiye. Urumva leta yaragombye gukuraho akajagari kinjira mungo bamwe bafatiye ku mico abandi bafatiye ku migenzo abandi bagafatira kwifata nabi ubyo butandukanye ugatusanga nakajagari kinjiye muri societe. Neza cyane byukuri nka jewe ko muswe kumbaza nababwiye ko ataco ndiko ndaroprosha kwitegeko mugabo ico ndiko ndaroprosha ko niki ni ngenere riko riraja mu ngiro kuko hari akantu gatoyi kadakingiye urabona abantu bafite imitima myinshi ibi bintu kugira bibe mwavuze kandi muri iyo teka araho bitavuga kugira ngo habe poligami nuko habaho umugore abikoze nuko habaho umugabo abikoze kandi nuko habaho abajejwe intwaro administration ya la base babigizemo uruhara kuko nta muntu aza kugwaka indaro atabanje kujana na karanga muntu kwa nyumba 10 hanyuma ukavuga n'imisa zohamara ingene igana igihe bagaza isha iyo tegeko niko byari none umuntu yozana umukobwa akahamara ukwezi umwaka akabyara abajeje intwaro babona hanyuma abana bagaca baje kwishura amakosa yakozwe na se amakosa yakozwe na nyina yagiye ku mugabo avuze uyundi mugabo tukibagira ko intwaro zibise mu ruhara ama republika uko yagiye aratandukana abifise mu ruhara indira ndakubwire iyo urugo rumaze imyaka 30 ruba legal ruba illegal hariho ibintu byinshi byabinyegejwe birashaka gutera induru mu muryango ndagwakaro rero nibubanza igihanga aho umugabo yavuze ati bon ubu rero jaye ndahisemwo umugore umwe umwe yarase abana 8 ubundi 9 kandi mugabo hari imbere washaka ukiritegeko rijaho wewe yarafashwe n'ukwemera avuga ati je ugushumuzi nagijijwe acafata wa mugore mukuru yaravyubahirije abari wagirante agumya wa mugore mutoyi ati wewe sisubire kukubona cugenda acabumbwira ati
nababana
bi nababana ati abana ndabarira acaza gutora babana 9 hewe murabo harimo abasirikare ba ofisiye hajimbo na rero umugande w'abana baje kunyitura none mwibwi nibiki urumva rero azanye induru mu muryango urumva ayo namatati rero iteko ricariza no kugirana bamustantire bafite akazi keshi ngenda kubwire uwo iritegurije mu ngiro wumvise abantu ibihumbi nkivyo bategerezwa kuca berekana n'intumbero abazobishira mu ngiro abaribo ivyo navye nibiza muri litegeko biza muri ama text d'accompagnement nakubariye erege yatevye muri uwo mwanya atevye ibipfa ni byinshi abanyagwa ni benshi harabantu batazoja kwishura mu gwijenda kwera ayo ama text atarahaje atarereka obligation abo bagabo bafise
nivyo David nivyo uri kuravuga nivyo amategeko turahuje kazima mwese munyemereye ko iri tegeko ariryo ari kugira ngo rizane umurongo tomoye mu barundi sivyo none ubu rero kuvyabana ayo matext rika twese tuyasabe ajeho kujya tunganyiza abo bana kuko abana ntibategeza kurengana abana sibo hanyuma batorane babahe ivyo bintu kugira ngo abana bagume baregwa neza abo bana bagira babiga amashure byose bitungana
biciye kuri nyina wabo
abana ntibateguca kuri nyina ntibiteza guca kuri nyina wabo
abana basazo basangiye biciwe
kuri se umwana no dusavye yuko abana batunganizwa neza ntihagire ikintu cyononekara kuri bo
kandi umwanzi nawe
umukenyezi
none mbega umukenyezi
je banashaka
ngo ari aka ahantu bafataniye n'umwana
ego umukenyezi agomari none ndasinyira uwo mwana none ninda mu mwana ninda avuze ngo ntazosubira kuvugisha mama wiwe cyangwa mama wiwe niyo abashoboye gukushora ibintu ashoreye kuma ntanakimwe
yakwa honorable nago baramusabe ndamubaza ikibazo kimwe acacishura umupfasoni umukobwa yasavye location vente mugabo ari muri uwo mugwi wabo urumva location vente yarayisavye ubu yarahejeje kuri wa kandi iheje kuri wa umugabo nawe yaragiye kuyipoteka mu ibanki uravyumva kugira abanze kuyipoteka abanze kuyandikwa ko uwo rero aratawe mbega none ngire ndakobaza uvuze uti mbega abantu bazokingwa biceye kwasi urumva ntacitiriwe ivyo kubera iki ntakiri umugore wiwe none uva abo bana bazora baje kubinotorerwa ko namukase kandi ari vyarondewe na nyina urumva rero yateye ko ndakubwira text d'application bategereza kwerekana ibyo umugore yarondereye muri ugo rugo nta byakwa n'ivyiwe bitari uko amatekari
sinshobora kuronka ibyo nisho David ibyo ivyo muri ko muravuga nico gitumira itegeko litatanguye none rizotangura rya litatanguye ubu hazoza nibindi vyinshi ubu rero ayo maka uri kuravuga se sondeka izo irimwe ningahe ningaha la administration locale izo yitreta neza cyane
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye kwijwi rya America ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
bavuze kubijanye umwana yuko hari hanategerezwa gukingirwa agakingirwa ariko biciye mu mukenyezi mugabo mukenyezi nawe akabataho ariko arakingirwa cyane ariko amategeko akabakingira umwana cyane uwo mukenyezi mwebwe muvuga kwiki
nuko natanguye ndabivuga yuko ibwirizwa shingiro mu bisanzwe riduha ubungane bw'abakenyezi n'umugabo cyane bw'abakobwa n'abahungu ariko dusanga mu mategeko yanda zarakurikira adakingira umukenyezi bikwiye mpereye cane cane ku itegeko rigenga ingo n'imiryango code personne de la famille iryo tegeko rero kubwanje rirakwiye gusubirwamwo nashaka no kubibutsa imbere nibaza ko byahindutse nihenze neza itegeko dufise ubu n'iryo mengo mu kwa gatanu 1993 nihenze imbere yaho mwari muzi yuko umukenyezi yubatse imbere y'amategeko yuko yari mu rugero y'abantu bataciye ubwenge yari dana categorie des imbéciles des mineurs des incapables imbere y'igihumbi kimwe n'amajana 993 niko abakenyezi bubatse bafatwa mu gihugu cy'u Burundi ubu twaragize akarusho naho byahindutse hari kandi kagahaze umukenyezi ubu mu rugo rwiwe ntafise le même droit nk'umugabo wiwe nukuvuga twegwe twitwa ico bayita izifuitiere nukuvuga ibyo dutunze ibyo turimo ngaho nibyo dukoresha gusa nta na kimwe dufise dutegekako ivyo rero nivyo turimo nimba nabandi ma association menshi y'abakenyezi twibaza yuko bizote babikumva kugira ngo iryo tegeko rihinduke mu rugo umugore n'umugabo bangane nkubu ufise ubahungu n'abakobwa ukaba utagize testama hakazogira nk'abahungu bihinduka bashiki babo kuvyo bavyeye babasigiye
gihusize utaraze
barinda kugenda muri tribunale kugira ngo babarenganure aho naho muri tribunale yaramaze kurongorwa naho bamuha ico bita ngo giseke urumva ko ivyo bintu ayo mategeko agihari adakingiye umukenyezi twifuza rero ko mu minsi iza iryo tegeko riranga ingo n'imiryango yohinduka bigaha gaciro abakenyezi bakangana n'abashingantahe babo bubakanye mugabo leta y'igihugu cy'u Burundi yifuza yuko abarundi societe y'u Burundi hajamwo umurongo utomoye neza akabamwo ordre yavuze aruna ati mbega nk'uwabavyaye hanze hoho kuri litegeko justema ubu o nta mugabo n'umwe arekuriye kuja kuvyara acafungwa gahanwa birimo biranditswe neza cyane biranditswe nivyo nyine ako kajagari twashatse kugira ngo kavemwo umugabo yarashura no kuba afise umugore umwe mugogo asaga bya abana benshi hanze birabujijwe nkuko gucikiza n'umunuzi yakavuga ati ndigiriye ubuhoho ngaha hariho kera baha bafata ngo n'umuhungu bafata aha n'umukobwa n'umukobwa yigembuye nawe nyene arafatwa
yego
ubu rero nashaka yuko pour conclure nuko societe y'u Burundi hajamwo ordre hakavamwo akajagari amakenga ya Davide yo kubana bizotorerwa solution umwana w'ubuntu nta numwe ashobora gusibisa consequences z'abavyeyi biwe kirazira ayo makayandi bazuza bayatreta separemo ikindi akamu nashaka gutera abigemejewe nashaka kubatera kamu mwabigeme mwe mwabafasoni mwe mumenye yuko imbere y'amategeko murangana n'abagabo banyu murangana n'abahungu basaza banyu naho ivyo gutoranwa bitaraza bizote babije mu ngiro ariko jewe nicyo namandiko ndavuga urasanga nabigeme mu ishuri muri segonde ugasanga nibo bambere bage no bashika muri universite ukacu buryo bagiye kubera iki kubera na societe David muvuga yuko muserukira abana ndabasabye icyo kintu
sindabivuga niko bibiri abikora sindabivuga
mugishimikire ko uko muserukira abana ntimurabe ntuzenye mushimikire ko dufata ubigeme mu barundi kazi ko babona bafise meme valeur nkabasaza babo bashura kubaho bagashora kubandanya bagende ntihagira abantu babwira ngo nkabimwe byakira ngo diplome n'umugabo ngo wahejeje ya mbere ngo diplome y'umugabo oya urabaho wewe wa mukobwa we ngaha ugakora igihugu cawe ugakora ahantu hose ukerekana icyo umaze mwishigikire kuka gaciro muragafise kanini cyane imana yabahaye
ego mushinga amateka angele ciza ngirango akamukanye barakumvise kandi ndumva mwese muharanira inyungu zimwe mwavuze ko leta ari kugira ishireho urutonde kandi yaba David yaba Haruna mu idini rya baravuga ati natwe ibyo dukora tubikora mu rutonde rero mu kutera turangiza ikiganiro ugo rutonde ruzoshigwaho gute hari abavuga ati amahari amategeko adaherekeza neza adatomora neza aba namwe ego Haruna
je nashaka muntu nge mvuga nyaruka yego bavuye bavuga byinshi niba ariko baravuga bati kugwanya kajagari mu ngo kugwanya kajagari mu ngo niba arabe rero ako kajagari mbega gategwa niki kibazo bari koravuga cyane kategwa nibindi bibazo tutereko turavuga uyu munsi ikigira gatatu niko baravuga bati yubaka ni umuntu umwe imbere y'amategeko naho mu nyuma cyaho zakavuga ngo nabazoba bavyaye inyuma ngo bazofatwa yega bajya bavyara inyuma ntibababona yega ntibaje ahantu kumugaragara barabundabunda nabo bwo kubundabunda none uhagaze mbega ni babandanye abundabunda ibi nibyamera mwe nuko ntibizotuma abantu baza kubundabunda baza kuba benshi nimba uyu mugabo yanditswe n'umugore mera afite babiri batatu abandi kwamukurako akaguma abundabunda yigira kuri abo bantu akababyarira mbega nkamuzo mufata mwe ko atamuntu azo yamukurikiranye ko twavuze tuti intwaro zabaye abantu bubaka izo ngo zibiri zitatu zine babibona ntacu bayivuze dufata umuti ahubwo uyu munsi tuvuge tuti turicaranye ibibazo dufise nibi 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 mbega hamwe twese twobitura umuti gute urama kidufate ngo jeyo nirabe mukiyo ubundi namwibagire kuko ni narawurenganze bwa nkinkarwe nganze bwa mugenza wanje nta mahoro nza kumuronkana mu gihe jewe ndaye ndi yunda karara busa araza kumenera ko sisinzira nibaze ko ikintu gikuru cyane kiri ngaha nuko turaba ibibazo biri mu Burundi nibihe mbega twobitura umuti gute tukaja hamwe kidobe dufata ingingo ejo tugaza gusanga ya ngingo yadusuje mu ihumbi hituba abahinga bukuzitara twamaze konego tubanze turabe yuko ejo hijya yeje yongingo dufashe izozana n'ukuri kijya twari twifuza mu iterambere ry'abarundi n'abarundi kazi mu mibano n'ibindi tituze kuza kwicuza twamaze kuza gusesa nico ndiye numva
ego
je bico mereza ko itegeko lirahari kandi ndashimira leta y'u Burundi yarishizeho kandi kunye n'icubera yarigize priorite ariko nagomba gutuma nyakuwa mushinga mateka turi kumwe agende abwire abashinga mateka bakorana kandi bari muri leta banyumva baheze babaze batume ko abashikira nganji bajejwe gutegura amatexte d'application ico babuze icarico ingorane bagize iyariyo kugira babafate mu mugongo ibintu bireke kononekara batume ko umushikira nganji w'intwaro yo hagati batume ko abashikira nganji bose bari concerne baba bazigituma iritegeko riko rija mu ngiro niyo bari igituma batagomba gushiraho le texte d'accompagnement kugira abana bacu bakingigwe n'ibyabo bikingigwe
ego murakoze nivyo le texte d'application misiyo sitegeko ritowe hatezo kuba hari le texte d'application nimba rero zitarasohoka reka aho umuntu agezo gerageza abibabwire ariko namwe murafite uburenganzira bwo kwandika murashobora kwandika mugatanga meme de proposer kuba kazokuramwo kugira ngo izo texte d'application zibe mugatsubira kuko itegeko ryose rijana na texte d'application ariko twese tuje mu mugu yuko dutegezwe gukurikiza amategeko mugabo arashobora kuba hari hagahaza kacanga kandi misiyose murashobora kuja hamwe mukavuga ati akantu karahatse uko tubona uko ibintu byogenda kugira ngo birame societe y'u Burundi hagarukemo urufasoni hagarukemo ukwitonda hagarukemo iki tubona aho byogenda kunuku ari nagashobora kuzokosegwa n'umunyuma kuko itegeko rirakosogwa yashobora gukosogwa hama mugashobora kuvyandika bigashobora gushika ari mu nama mashinga mateka cyangwa kuba minisitiri birashobora kuza ibyo biriho
ego reka tubashimire ku ntererano zanyu Angel Ciza turabakengurukiye kuri ino ntererano yanyu
ego murakoze
namwebwe David Ninganza muvugira mukamunarongoye ishirahamwe gitaye neza y'abana Sojepayo turabakengurukiye ko mwitavye ubutumire
ndabakengurukiye cyane
Haruna Nkunduwiga umwe mu barongoye idini ry'abayisilamu mu Burundi turabakengurukiye ko mwitavye ikiganiro
mwakoze kudutumira
tukibutsa ko twariko tuyaga kubijanye no gukingira umukenyezi mu gukinga ingaruka zishobora gushikira abana kubijanye n'itegeko umukuru w'igihugu cy'u Burundi aherutse kwibutsa ryuko abagabo babwirizwa kubaka n'umukenyezi atarenga umwe Diane Ndonse narinda kiremesheje ndashimiye mwebwe mwese mwari muduteza amatwi ku ijwi rya Amerika
Akabari no kuri we Diane ndonse duce dusozera kino kiganiro Diane na hazwe nanje twari kumwe kuri micro cyo 1900 kimenye muhinga bw'ivyuma twifuriza abakunzi b'ijuru y'America kugira umunsi mwiza imwe mu biganiro by'ijuru y'America birabandanya saa 10 muze kuba hafi ya radio yanyu kugira mushore gukurikirana ikiganiro muri isanga baza kuganira ku masezerano ya Arusha muze kuba hafi rero.